Turashimiye ko mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isambira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22 mu Rwanda naho mukatwumva kuri FM 104 n'ibice bitatu ijwi rya Amerika mwiriwe njuti bakunzi nikaze makuru kuri no mugoroba mbwe gushikirizwa na Joe Diana Nirinahazi. Ingingo nkuru nkuru ziyagize Uburundi uno musi kwa kane bwakiriye incancho za mbere zo gukinga ikiza cha virusi ya corona ni incancho ubushinwa bwatanze nkingabiri
abo tuzohera ko nabavyifuza gusanzwe ukorana mu mushikiranganje basanzwe bavura abene gihugu nabandi bagendana ingwara ngendanwa hamwe n'abarenze imyaka 60 cyo kimwe n'uwo wese adifuza.
Uyu ni muganga Tade Ndikumana mushikiranganje w'amagara y'abantu mu gihugu c'u Burundi. Umuntu wa kabiri yanduye ingwara ya Ebola mu burasirazuba bwa Kongo. Nigeria yemeza ko Abu Musab al-Barnawi atwara ishami ry'intagondwa zitirira idini rya Islam mu karere ko muri Afrika yo mu burengero yapfuye. Igihugu cya Turkiya kigiye kwagura ubucuruzi bw'indege z'intambara zitagira abadereva. Aya makuru yose duce ku masonga turayarambura mu kanya isase mube hafi y'amaradiyo yanyu. Nongere ndabahe ikaze nchuti bakunze ibijwi rya Amerika. Makuru yacu reka tuyahere ku mugabane wa Afrika aho Nigeria yemeza ko umuyobozi mukuru w'abarwanyi b'intagondwa bitirira idini rya Islam mu karere ko muri Afrika yo mu burengero ISWAP yitwa Abu Musab al-Barnawi yapfuye. Inkuru tubaza mugenzi wacu Fidel Nyongabo.
Iyo nkuru yatangajwe n'umutegetsi mukuru w'igisirikare cya Nigeria uno munsi kwa kane ishami rya leta ya Kiislamu rikorera muri Afrika mu burengero ISWAP ryemeje ivyereke urupfu rwa al-Barnawi. Igisirikare cya Nigeria cyaratangaje imbere yaho ko cishe abayobozi bakomeye mu vya gisirikare b'imigwi y'intagondwa baramu nyuma yaho barasubira guseruka habona. Umutegetsi mukuru w'igisirikare cya Nigeria General Lucky Irabo yabwiye abamenyesha makuru ko ashobora kwemeza tankeka ko al-Barnawi yapfuye. Yamara ntiyamenyesheje igihe n'ukugene yapfuye. al-Barnawi hungu uwashizeho mu Boko Haram ugira ibitero mu buraruko bushiruseruko bwa Nigeria kuva mu mwaka w'ibihumbi 2009. Igihagararo ciwe caduze inyuma yuko yitandukanije n'umugwi Boko Haram mu mwaka w'ibihumbi 2016 bivuye ku kutumvikana n'umutegetsi mukuru wa Boko Haram Abubakar Shekau yapfuye mu ntango z'uyu mwaka mu ntambara yabaye hagati y'izo mpande zibiri zitumvikana muri uwo mugwi. Kuva Shekau apfuye amakuru atangwa n'abajejwe umutekano avuga ko al-Barnawi yongereje ingufu z'ishami rya leta ya Kiislamu ISWAP mu buraruko bushira ubuseruko bwa Nigeria no mu ntara y'ikiyaga Chad.
Fidel Nyongabo urakenuye tuve muri Nigeria tuja muri Turkiye ivuga ko igiye kwagura ubucuruzi bwayo bw'utudege duto duto turwana tutagira umudereva bita drone igurisha mu bihugu nka Ethiopia na Maroc. Ejo ni mukankusi atubandanirize ino nkuru.
Turukiya yabinyujije mu mishyikirano y'ubucuruzi bw'intwaro n'igihugu cya Maroc hamwe na Ethiopia nyuma yo kubona zikoreshejwe neza mu bushyamirane mpuzamahanga nk'uko amakuru aturuka hano hane azi neza ibyo ayo masezerano abivuga. Umuzigo wa drone wose uzoherezwa muri Ethiopia ushobora kuzateza amakimbirane mu mubano wari usanzwe urimo igitotsi hagati ya Turukiya na Misiri. Iki gihugu gisanzwe kitarebana neza na Ethiopia biturutse ku rugomero rw'amashanyarazi Ethiopia yubaka ku ruzi rwa Blue Nile. Amakuru aturuka ku bashinzwe umutekano babiri ba Misiri avuga ko ubuyobozi bw'i Cairo bwasabye Amerika na bimwe mu bihugu byo mu Burayi gufasha guhagarika amasezerano ayo ariyo yose. Andi makuru aturuka ahantu hatatu mu Misiri avuga ko amasezerano ayo ariyo yose yagombye kujya ahagaragara kandi agasobanurirwa mu biganiro hagati ya Cairo na Ankara mu gihe Misiri na Turukiya bigerageza gusana umubano wabyo. Turukiya, Ethiopia na Maroc ntibyatangaje ku mugaragaro amasezerano ayo ariyo yose kuri izo drone zifite intwaro. Cyakora amakuru aturuka ahantu henshi mu bazi neza ibyumvikanyweho yahaye ibirindaramakuru Reuters ibisobanuro birambuye. Umutegetsi umwe wa Turukiya yavuze ko Ethiopia na Maroc byombi byasabye kugura drone zo mu bwoko Bayraktar TB2 mu masezerano akubiyemo n'uburyo bazabona ibyuma byo gusimbuza ibizaba bishaje n'ibijyanye n'amahugurwa mu buryo zizakoreshwa. Umudiplomate utashatse ko amazina yatangazwa yavuze ko Maroc yabonye izambere muri izo drone mu kwezi kwa gatanu muri uyu mwaka. Ethiopia irateganya kuzigura ariko uburyo bizanyuramo ntibusobanutse neza nk'uko uwo mudiplomate yabivuze. Abatanze amakuru ntibavuze umubare wa drone ziri muri aya masezerano cyangwa ngo batange ibisobanuro mu bireba imari iza zigendaho.
Ejo ni icubandaniriza mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo ahemejwe umuntu wa kabiri yanduye indwara ya Ebola.
Umuyobozi ushinzwe ubuzima yahamije kuri uyu wa kane ko umuntu wa kabiri arwaye Ebola hadashize n'icyumweru umwana w'umuhungu w'imyaka itatu apfuye. Byabyukije ubwoba bw'ikindi cyorezo gikomeye. Abategetsi mu mujyi wa Beni babonye uwo murwayi ejo kwa gatatu umunsi nyirizina abaganga batangiriyeho gahunda yo gukingira indwara ya Ebola. Umutegetsi wo muri uwo mujyi Michel Tosalinasa yabibwiye itangazamakuru ryo mu karere. Ishami rya ONU ryita ku buzima wa MS ryavuze ko abantu batatu bari batuye mu gace kamwe bapfuye mu kwezi kwa cyenda nyuma yo kugira ibimenyetso bisa n'ibya Ebola. Ibyo birimo kuruka cyane, kuva amaraso no guhitwa. Beni yabaye indiri y'icyorezo cya Ebola mu 2018-2020 ubwo ahitanye abantu barenga 2,200 abandi barenga 1,000 bakandura. Iyo virusi yica yari yacitse mu kwezi kwa gatanu imaze guhitana abantu batandatu. Abayobozi bashinzwe ubuzima bavuga ko bitari byasobanuka niba abantu baheruka kubonekaho indwara ya Ebola hari aho babahuriye n'icyorezo cyabanje.
Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turabandanya n'amakuru agezweho hirya no hino ku isi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigiye gusubira kurungika indege zihungisha abanyagihugu muri Afghanistani. Ni ibikorwa bitegekanijwe gutangura imbere y'impera z'umwaka. N'ubu turacari kumwe na Ejoni Mukankusi.
Byatangajwe n'ikinyamakuru The Wall Street Journal cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika uyu munsi kwa kane ko indege za Amerika zasubukura ingendo zo gukura abantu muri Afghanistan gisubiramo ibyavuzwe n'umutegetsi muri Departement ya Leta muri Amerika utashatse ko amazina yatangazwa. Izo ngendo zizafasha afite ubwenegihugu bwayo, abafite ibyangombwa bemerewe gutura muri Amerika byemewe n'amategeko, na bamwe mu basabye visa. Ikinyamakuru The Wall Street Journal cyatangaje ko nta tariki ingendo zizasubukurirwaho yari yashyirwaho. Abahagarariye Departement ya Leta ntibahise basubiza ubwo bari basabwe kugira icyo bavuga ku makuru yatangajwe n'icyo kinyamakuru. Ubuyobozi bwa Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden bwari bwavuze ko icyo bushyize imbere ari ukugarura mu gihugu Abanyamerika n'abafite uruhushya rwo gutura muri Amerika ruzwi nka Green Card batabashije kuva muri Afghanistan ubwo indege za Amerika zahungishaga abandi mu kwezi kwa munani gushize.
Barakoze bagenzi bacu kuri aya makuru yose agezweho hirya no hino ku isi baduteguriye bakaba baheje kudushikiriza. Aya n'ayandi nibutse abakunzi b'Ijwi rya Amerika ko ashobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com, adresse ya Facebook yacu, Instagram na YouTube ni VOA radio yacu. Mukanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari. Nongere ndabahe ikaze nshuti bakunzi b'Ijwi rya Amerika. Uburundi bwakiriye incanco za mbere zikiza ca COVID ya 19. Izo ncanco zigera ku 500,000 zatanzwe n'igihugu c'Ubushinwa atagihindutse nk'uko bimenyeshwa n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu muri ico gihugu. Mu ndwiza niho umuntu wa mbere mu Burundi azokingirwa umugera wa virusi ya corona. Inkuru tubaza umenyesha makuru y'Ijwi rya Amerika i Nairobi muri Kenya, Eloge Wilikanez.
Itangazo ry'umutekano Gervais Ndirakobu cyasanzwe ari n'umukuru w'umurwi w'igihugu ujejwe kurwanya ikiza cya coronavirus ari kumwe na mugenzi we w'amagara y'abantu nibo bakiriye iyo mfashanyo ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Yari ibitswe mu bubiko bw'imiti bwo mu kigo cy'igihugu kijejwe incanco. Xavier Crispin aserukira mu Burundi ishyirahamwe mpuzamakungu yitaho amagara y'abantu ku isi wa MS yavuze ko ubwoko bw'urukingo rwatanzwe ariko Sinopharm rwemewe ku isi yose.
Ce vaccin est un vaccin homologué par l'Organisation mondiale de la santé. Donc c'est un vaccin valable comme tous les autres vaccins dont vous entendez parler.
Urukingo n'urukingo rwemejwe na OMS, n'urucanco rwemewe rero nk'izindi zose mumva zivugwa. Ruremewe na OMS rukaba ku rutonde rw'izizwi nk'izikora mu kugwanya COVID-19. N'urukingo rutangwa kandi mu biringo bibiri by'intera y'indwi zitatu canke zine. Tuvuga ko umuntu yakingiwe by'ukuri inyuma y'izo ncanco zibiri. Niko yashimangiye yashimira Ubushinwa bwatanze izo ncanco n'abategetsi b'u Burundi batevye bakazemera. Zhao Jiangping aseruka Ubushinwa mu Burundi nawe yavuze ko izo ncanco zatanzwe mu ntumbero yo gukomeza ubucuti mpuzamakungu mu vyerekeye kugwanya COVID-19. Lors du
sommet extraordinaire Chine-Afrique sur la solidarité contre le COVID-19 denie en juin 2020.
Mu nama y'Ubushinwa n'ibihugu bya Afrika kubijanye no gufashanya kugwanya COVID-19 yabaye mu kwa gatandatu 2020. Perezida w'Ubushinwa yasezeranye gushyiraho urukingo ruzosangirwa n'isi yose. Ibihugu bikenye na cyane cyane bya Afurika nibyo bya mbere biruhabwa. Uburundi buri muri ibyo. Iki kiza cyugarije isi kitwibutsa ukuntu dukeneraniye kandi ko ata gihugu na kimwe kibwirizwa gukumirwa. Niko mfasoni yamenyesheje. Muganga Tatandi Kumana, umushikiranganji w'amagara y'abantu mu Burundi, yatangaje ko bifuza gucanjwa bose bazotangura kwiyandikisha kuri uyu wa gatanu.
Igihugu bifuza kuronka incanco ni ku bushake agahato karimo rero guherejo tugiye kugurura urutonde uzobikenera azoza yandikishe kugira ngo tumenye ababa bakeneye izo ncanco. Mwabonye ko zibikwa ahantu hameze neza, nibyo kumvikana yo tujye tuzijyana ahari hose turondeza bipimisha kuko keza kubikwa neza. Ibyo tuzobafasha rero kugira ngo tumenye abazikeneye baba barundi canke abanyamahanga ba mu Burundi. Uretse kwiyandikisha kuko tumenye abazikeneye, zo musaba yuko asinya gwa rupapuro nkuko shiramo impuza amafungo y'imeseri isaba.
Anagaruka ku mirwi y'abantu izoshirwa imbere mu mwanya wa mbere.
Abo tuzohera ko n'abavyifuza bakora usanzwe ukorana umushikiranganji basanzwe bavura abenegihugu n'abandi bagendana ingwara ngendanwa hamwe n'abarenze imyaka 60 co kimwe n'uwo wese azifuza. Muti bizogenda gute rero nuko amasite dusanzwe dupimirako mugira wa coronavirus niyo tuzokoresha kugira ngo dutange incanco ku bavyifuza. Vyumvikana rero yuko nta muntu nayo bavyifuza dushobora guhura ucanco wa coronavirus atipimishije.
Mu mpera za kuno kwezi Burundi bwiteze kandi izindi ncanco zingana n'1,552 zizotangwa n'ibanki y'isi yose. Iyo banki imaze kwemerera Burundi muri rusange zigera ku 2,800,000 nk'uko byemezwa n'umushikiranganji w'amagara y'abantu. Nk'uko bigaragarira ku rutonde utangwa na OMS, ishyirahamwe mpuzamakungu gitaha amagara y'abantu, Uburundi nibwamara gutangura gucanca abubamo, ibihugu bya Eritrea na Korea y'Amajyaruguru nizo zonyene bizaba bisigaye bitaremera incanco. Igihugu cya Tanzania cyari cyarazanseye ku ntwari ya Perezida Magufuli cyazemeye mu mezi aheze yamaze gusezera isi asubirirwa n'umupfasoni Samia Suluhu Hassan. Eloge wurika neza, Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika. Mu munota umwe gusa uramenye amakuru ya Afurika kuri Radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Reba video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika. Video y'umunota umwe gusa, inkuru nyamukuru kuri Afrika. Ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu.
Mu gihugu cy'u Rwanda rwegurujeje amaperereza ribe mu mfunyapfunyo rwataye muri yompi. Sengimana Theoneste afise umuhora wa YouTube witwa Umubavu TV ari kumwe n'abandi bantu batanu. Ribe ivuga ko bose bagirizwa icaha cyo gutangaza amakuru y'ibihuha. Mugenzi wacu Asumta Kabuyi yadukurikiraniye inkuru ikurikira.
Umunyamakuru Sengimana Theoneste yatawe muri yompi ku mugoroba wo kuri wa gatatu yari kumwe n'abandi bantu batanu. Amakuru y'Ijwi rya Amerika ryahawe na umuyobozi wa Darfur Murinzi Madame Ngabire Victoire agaragaza ko bafashwe bandi batanu, benshi ari abarwanashyaka ba Darfur Murinzi. Umuvugizi w'ubugenzacyaha bw'u Rwanda Murangira Thierry yabwira Ijwi rya Amerika impamvu y'iryo tabwa muri yombi.
Nsengimana Theoneste yafatanywe n'abantu batandatu, uyu akaba ari nyir'Umubavu TV ikorera kuri murandasi. Abo bafatanywe Sibomana Sylvain, Mucubangana Alex, Hagenimana Hamad, Ndayishimiye Jean-Claude, Watuje Joyeuse. Aba bose bakaba bari mu mugambi umwe, bose bari bari mu mugambi umwe wo gutangaza no gusakaza amakuru y'ibihuha agamije gukurura inzangano no guteza imvururu n'imidugararo muri rubanda bakoresheje imbuga nkoranyambaga zitandukanye.
Murangira ntiyavuze ibyo batawe muri yo batangaje byabaye imbarutso yifatwa ryabo, ahubwo yasobanuye ko bafashwe nyuma y'iperereza Ribu yari imaze iminsi ikora. Ribu ivuga ko iryo perereza ryari gamije kureba ibyaha bikorerwa kuri murandasi, akaba ari byo byashingiweho batabwa muri yombi. Mu bafatanywe n'uyu munyamakuru humvikanye izina risanzwe rizwi mu Rwanda rya Sibomana Sylvain, uyu akaba yarahoze ari umunyamabanga mukuru w'ishyaka ritaremerwa mu Rwanda rya FDU Inkingi. Iri shyaka ryahoze riyobowe na Madame Ingabire Victoire Muhoza mbere y'uko ashinga iryitwa Darfa Umurinzi. Umuyobozi wa Darfa Umurinzi Madame Ingabire Victoire mu kiganiro yahaye Radio Ijwi rya Amerika yagaragaje ko atari Sibomana wenyine wafashwe, ko n'abandi bari kumwe bafite aho bahuriye n'ishyaka rye.
Ntabwo ari Sylvain gusa, harimo Sibomana, harimo Rukubanganya Alexis, ni umuntu uduhagarariye mu Burasirazuba, harimo Hangimana Hamada mu Rwanda sakusanzwe, harimo Ndayishimiye Jean Claude nawe mu Rwanda sakusanzwe watujeje wayezi, we yari umudamu w'inshuti yanjye ukunda kuza kumfasha hano mu bintu administrative.
Ni ukuvuga ngo bariya usibye uriya munyamakuru, abandi bose ni abarwanashyaka banyu?
Abandi bose ni abarwanashyaka bacu. Damu nawe ntabwo ari mu Rwanashyaka, ni inshuti yanjye ariko wakundaga kuza kumfasha. Kugeza ubu byantunguye, njyewe urabona tumaze igihe muri Covid abantu ntibahura. Ndongo kubyumva byanjye biye, ntabwo ndi kubyumva, ntegereje ko avoka ambwira ati wenda barabariga iki n'iki, simbizi.
Abo bose mwarimukanye muri Darfa Umurinzi?
Muri aba bose bafashe Sylvain niwe mu wari umaze igihe twabanye muri FDI muri Darufa. Abandi bose ni bashyashya binjiye muri Darufa rwose, n'abajene ntekereza binjiye muri za 2019.
Sibomana araherutse gufungurwa nyuma y'imyaka 8 yamaze muri gereza ashinjwa icyaha cyo guteza imvururu muri rubanda arwangisha ubutegetsi buriho. Ijwi rya Amerika ryifuje kumenya niba Sibomana ndetse na bagenzi be bafashwe ibyo bakurikiranyweho bifitanye isano n'ishyaka babarizwamo. Murangira abiduhe ibisubizo.
Mu byo nagutangarije, nta mutwe wa politiki nigeze mvuga, nta n'aho bihuriye. Abafashwe bafashwe kubera ibyaha bakurikiranyweho, ntaho bihuriye n'imitwe ya politiki bashobora kuba barimo. Kandi urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha iyo rujya kugenza ibyaha, iyo rukurikiranyeho umuntu ibyaha ibyo byose aba yakoze, ntirubanza kureba ngo uri mu wuhe mutwe wa politiki cyangwa nta mutwe wa politiki urimo.
Umuvugizi wa RIB yasobanuye ibihano bitegereje abaregwa mu gihe ibyaha byaba bibahamye.
Ni ibyaha bitatu bifite ibihano bitandukanye. Igito gifite gihanishwa hagati y'imyaka 3 n'5, igikuru ni hagati y'imyaka 10 na 15. Ubwo rero urukiko rwo ruzagena ibihano bashingiye ku byaha bazahamwa.
RIB yatangaje ko abafashwe bafungiye kuri sitasiyo ya Remera na Kicukiro, ndetse ko iperereza rikomeje kugira ngo dosiye yabo ishyikirizwe ubushinjacyaha. Itabwa muri yombi ry'umunyamakuru Nsengimana ndetse n'abandi bantu 5 bari bwumwe rije rikurikira ibyari biherutse gutangazwa na RIB, aho uru rwego rwaburiraga abantu bose baba abanyamakuru cyangwa abandi bantu bakoresha imbuga nkoranyambaga kwirinda kuba umuyoboro w'abashaka guhungabanya umutekano w'igihugu. Si ubwa mbere umunyamakuru w'umubavu Nsengimana atawe muri yombi, kuko mu kwezi kwa 4 umwaka ushize yafashwe akurikiranyweho uburiganya, aza kurekurwa mu kwezi kwa 5 k'uwo mwaka agizwe umwere n'urukiko. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Chuti z'Ijwi rya Amerika, uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3, no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Tugaruke ku makuru avugwa ku gihugu cy'u Burundi. Umuryango w'umuganwa Rudoviko Rwagasore yarondeye intayo yo kwikukira mu Burundi, urashima umuco uri kuraboneka ku ruhara igihugu cy'u Bubiligi cagize migandagurwa rya nyakwigendera. Umuryango wa Rwagasore usaba ariko Bubiligi gutera intambwe yindi bukemanga urwo ruhara. Mu kiganiro mugenzi wacu Frederic Mundikije yagiranye na Anne Marie Ndenzako, umwishwa wa Rwagasore yatanguye agaruka ku itariki ya 13 gatatu y'ukwezi kw'icumi Ludoviko Rwagasore yagandaguriweko
kwibutsa byinshi ofezi kwibutsa byabaye Burundi cyo twatwumva cy'idoye se kagaje yuko tumenya ingene byagenze none umunsi twacapo Ludoviko Rwagasore yakoze ibintu bihambaye ku gihugu cyiwe mugabo nta n'umwe yari bwatubwire neza ingene byagenze kubwira ate twese twaribaza yuko ubuye hari ababiti barimo hari abarundi bari ngombwa nta papuro twari dufite yerekana verite y'ukuri hanyuma duhura n'uyu muntu yitwa Ludovi twese afite amapurove amwe amwe ayatuzaniye tudatanga gukorana nawe mugabo tugashaka yuko dukorana n'abana bukwa nta kisa no kwakidendeza
muravuze ikintu gihambaye cyane rwose ukuntu umushakashatsi mwanditse mu Bubiligi Ludo de Witte yabafashije guturukanya amakuru yerekana cyane cyane mu buhinga bukomeye bwo kumenya uruhara barya n'abariya bagize mu igandagurwa ryiwe uyu munsi kandi nk'uko twabivuze uyu mushinga ntahe umwanditsi mwari kumwe mu kiganiro mwatanze akaba yagaragaje cyane rwose uruhara rw'igihugu cy'u Bubiligi ibiri muri ico gitabo mwebwe mubibona gute
umba twakunze twumva ko ababiligi bari mugani hano umwe yashyerekana by'ukuri hari amazina yavugwa mutantaki cyegeze gisohoka kivuga kiti turafite amazina aba bavuze iki aba bavuze iki cyane twarumva ikintu bwa ta preuve ni mu gihe ubu twabitoye twabitse mu marchive video yadufashije rwose niwe yagiye mu marchive arafata amazina arafata amatelegramu bandikiranye amaketi bandikiranye ubu donc turazi ko ababiligi barimo ubu ni sure ko barimo ntabadashobora kwinyereza bakubwira ngo ajye
muri iki gihe uko kuri kuri ko kuraje habona ikintu mwifuza mu muryango wa nyakwigendera inshungu y'u Burundi Ludoviko Rwagasore ni iki
cya mbere mu gukora basikwe ne ati ego twabikoze bakahakonesha ibyo bakoze iyo ni ikintu cya mbere ibikurikiye hanyuma sa defense parlementaire bitoca muri farmaya bibiri uyu n'umunsi ntashobora kuvuga bigene ibyo ngo bashobore kwemera ati ego twabikoze ino reconnaissance
hari ikintu nka leta y'u Burundi yokora nayo nyine turazi ko igize iminsi yagiriza Ububiligi hari ikintu leta y'u Burundi yokora muri iki gihe ukuri kuri ko kuraje ahabona cyane cyane kuri icyo gitabo cyanditswe n'uyu Mubiligi
yashobora kuvuga gusa de la case ni la famille la famille kwa ntacyo cyatindeze za emotion shock kuvuga leta y'u Burundi yoshoko
mwavuze umurundi mwafatanije muri icyo gikorwa cyo gukorana n'uyu mwanditsi element hakica ndabona ko mwatanguye kuja hamwe mukasa nuko muri kumurarekuriranira icyo gikorwa cyo catanguye gute kaba nkuko mwatwabivuze se wiwe yaranyonzwe yagizwa ko ari mu bantu bagandaguye Ludoviko Rwagasore abantu benshi barashaka gutangara kumva ko uyo mwavuye mugiranira imigenderanire myiza byagenze gute
byagenze ko twe twakuze tugenderanira twe iwacu ntiyabayegeze batuma yuko kandi twese hari ikintu dupana onide kuja henshi hanyuma twakuze batubwira ngo ntimugendane n'abajya twe twakuze tukinanye tugendana bisanzwe tutakone tuzi byabaye mbwa ntabyo twahora abana hageze ngaho ukabimenya mbwa ntitubiganire cyangwa Ludoviko Rwagasore yakoze nuko yadanyije urubyiruko bituma tubiganire mbwa twabiganire bikwiriye kuko tugiranye confiance aho twumva ko ishobora kuba nk'abaye ntitubakoze nuko turafatanya kubwira tumenye ukuri
mu gusozera kandi mu majambo make cyane rwose mu kiganiro cyateranyijwe namwe murimwo n'uyu mwanditsi nyine n'abandi batari bake bazi ibintu byinshi ku Burundi atari n'abarundi ikintu muvuga mwa mwakuye muri iyo nama muri ico giteramo cyakozwe ikintu gishobora kuba cabahaye ayandi makuru yerekeye igandagurwa ya nyakwigendera Ludoviko Rwagasore inshungu y'u Burundi ni nkibi
tumvise ofe nuko abakoloni bose mu bihugu byose ariko bagenda baragira umwaka umwe muri janvier kwezi kwa mbere habishe umuntu 13 octobre cya Rwagasore bisa nuko Congo na Mutara bamwishe dans plusieurs pays d'Afrique c'est une façon de pour abantu bake bazwe bashobora kuba bujya ibyo bashaka gutwara Afurika mu bakoloni ibyo twize uno munsi niko hari umuntu yabitubwiye neza ko ifite une façon de ko babigenza kuko bagumana amakoloni yabo
Anne Marie ndenza ko murakoze cyane rwose ku kanya muhari radio Ijwi ry'Amerika
merci beaucoup.
Societe nyamerika moderna ivuga ko u Rwanda, Senegal na Afrika y'Epfo bishobora kuba ibibanza izoshiramwo amashami yayo akora incancho muri Afrika. Iyo societe itegekanya gutangura guhingurira muri Afrika incancho zigera ku miliyoni amajana 5 ku mwaka muri zo hakaba hazo bamwe incancho zo gukinga ikiza cha virus ya corona. Mugenzi wacu Fidel Niyongabo yabajije umuganga w'umurundi Dr. Frank Nziza akurikiranira hagufi amakuru ajanye n'amagara y'abantu muri rusangi na yerekeye ikiza cha COVID ya 19 cyane cyane uko yakiriye ingingo ya societe ya Moderna.
Inkuru ni ukuvuga ngo tuyakira neza kuko ni inkuru ije gutuma ngira ngo incancho zegera cyane ibihugu bya Afrika kuko murazi yuko ibihugu bya Afrika ari abantu bakiye cyane bamaze kuronswa izo ncancho za COVID-19 ni nk'ababaye ibice nka 4-5 kwijyana mu banyagihugu bose bo muri Afrika. Bivuga yuko izo ncancho zizofasha nkumbure kwegereza abanyafrika izo ncancho naho izo ncancho zitazigira ziboneka ubunyene kuko na cyane cyane ubu icyari gikenewe kwari uko izo ncancho ziboneka vuba na bwango, ariko ibyo nibaza yuko bitazofasha mu minsi iri kiraza ariko ntibizoca bitangura bunonye
kubona ibihugu ku Rwanda, Afrika y'Epfo na Senegal byo iyo societe iri yumvira guhitamwo igihugu kimwe kizokwakira iryo hinguriro ryacu byo gukora imiti n'incancho. Zerekana ko ibyo ibihugu bisanzwe bifise uburyo bifise n'ubuhinga mu bijanye n'ibyerekeye amagara y'abantu, mubona kubona yahisemo ibyo bihugu ari ingingo nziza.
Guhitamo ibyo bihugu nibaza yuko biba bifatiye ku bintu byinshi na cyane cyane biba bifatiye kuko iryo shyirahamwe ribibona, iryo shyirahamwe Moderna ryo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse yuko rikora ivyo vy'imiti risanzwe ari n'ishyirahamwe ry'ubudandaji. Bivuga yuko imbere yuko bashinga ishyirahamwe mu gihugu kinaka barabanza bakigana cyane cyane bimwe byo gushora imari kungene biba bisanzwe bitunganije muri icyo gihugu, bararaba kungene iby'amagara abantu bisanzwe bitunganije, bararaba ubuhinga abantu baba bafite bakaraba no gushaka kwa politiki ibyo bihugu biba biriko birerekana mu guhamagara cyane ayo mashyirahamwe afite ubuhinga bukomeye kugira ngo bashobore kuza no kuvuga ngo ni ibintu byinshi bifatirwa ko ku buryo bigoye gutanga isiguro imwe yo kuvuga ngo batoye mu gihugu cy'icanki niko uravye u Rwanda na Senegal na Afrika y'Epfo ushize ku rutonde rw'ibihugu byo bifise ubutunzi burengeje sivyo biza kwisonga. Bivuga yuko haba hari ibindi bintu byinshi bifatirwa ko ntibafatira ku butunzi gusa, hari ibintu byinshi nibyo mbeje kuvuga bimwe bimwe mu bifatirwa.
Afeyana ari mu bashinze isosiyete Moderna aravuga ko icyo bashaka gushika ko muri rusangi ari ugushiraho iryo hinguriro rishobora gukora incancho zitandukanye z'indwara zitandukanye ngo kugira ngo muri kazoza hasubiye kwaduka ikiza nk'iki cya COVID-19 hazobe ngo hari uburyo ushobora kwihuta bwo gukora izo ncancho mu karere ka Afrika. Ni ikintu ciza rero ku bwanyu muri rusangi kuba igomekire iryo hinguriro muri Afrika rishobora gukora iyo miti n'incancho mu gihe hazokwaduka ibindi biza. Ntawe ubyifuza ariko ni ibintu bishoboka Afrika izoba yiteguye gukora n'ingoga no kunyarutsa izo ncancho.
Nego ni ikintu ciza muri rusangi kandi novuga yuko ari ikintu kiko kiraza novuga muri iyi minsi kuko iryo shyirahamwe Moderna rihambije ayandi mashyirahamwe nka Pfizer ryo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika na BioNTech ryo mu Budage nazo nyine zari zavuze yuko zishaka gukora incancho za malaria n'igituntu nazo nyine zishaka kubikorera mu Rwanda no muri Senegal. Ni ukuvuga ngo ibyo bintu ni byiza muri rusangi, gusa icyo nkumbure nubwira ariko baratwumviriza ni uko icyo bakiza gusumba no kuvuga icyo umuntu yoshaka novuga kuri Afrika ni uko hatokubakwa gusa ibijyanye n'ayo mahinguriro ahubwo n'ubwo buhinga bwozanwa bakagira kimwe bita transfer de technology, ni ukuvuga ngo ubwo buhinga bukazanwa muri Afrika kuko iyo bubatse ihinguriro ntibica bisigura yuko ubwo buhinga icyo gihugu kica kibugumana, ni ukuvuga ngo aho hantu bumva neza yuko ari ahantu tuba twifuza yuko mu myaka izana twashika.
Murakoze cyane.
Yego murakoze namwe.
Akwino nga duche dusozera makuru twe twafitiye muri kano kanya dushimira abagize uruhara bose ngo ategurwe yongere abashikire kuri micro mari kumwe na Jewe Diane nini nahazwe amajwi ibiganiro byari bihagarikiwe na Frederic Ngundikije yashizwe hamwe na Dieudonné Cubahiro twemitwa tubikibanuye twifuriza kubandanya muranirwa mu byo muri mo byose naho ubutaha
Radio Kijya America yabaye isubizo cyacu Radio, ich bin ja Amerika, yo. Ja, bye, ich bin so chachu. Muguche, ich bin so chachu. Ja, bye, ich bin so chachu. Muguta, Shikiriza